VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri no saha. Kuri no munsi wa mbere tariki ya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2016 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Ikaze Imana abantu batatu umuhisi generale de brigade Athanase Kararuza n'umukenyezi wiwe hamwe n'uwaramushungereye ubuzima w'umusirikare. Abandi batatu nabo bakaba bakomeretse bikomeye.
Uwo ni Colonel Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, avuga ku iyicwa rya General de Brigade Athanase Karakuza ni mu kanya gato. Turabashikiriza kandi ayandi makuru yerekeye ibyatangajwe na Fatou Bensouda, umushikirizamanza kizigenza wa Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC, yavuze ku Burundi n'inkuru y'umunyagihugu yishwe arashwe mu ntara ya Kirundo. Mugume ku maradiyo yanyu. Umunsi wa mbere umwaka urarangiye, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza atangaje ko azokwiyamamariza yindi manda yo kuyobora igihugu, aho hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015. Kuva soho iryo tangazo, abatavuga rumwe nawe muri politike ndetse n'amashyirahamwe ategamiye leta yaciye ahaguruka atangura imyerekano ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka uheze nyene. Kugeza ubu ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko Abarundi bagera kuri 430 bamaze kwicwa. Iryo shyirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza kandi ko Abarundi bagera ku 250,000 barenga bamaze guhunga igihugu cyabo. Amashyirahamwe atavuga rumwe na leta mu Burundi yo avuga ko Abarundi barenga ku 600,000 bishwe. Mu gihugu hose ahandi naho abanyagihugu barakomerekejwe n'ibitero bigirwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Kugeza ubu abagira ivyo bitero ntibazwi. Kugeza ubu kandi nta matohoza yigenga arakogwa kugira ngo yerekane abafise uruhara muri ubwo bwicanyi n'ibindi bikogwa bigayitse. Ahandi naho Sentare mpuzamakungu mpanabyaha itangaza ko izokwihweza amakuru yerekeye ubwicanyi, gufata abantu bunyamaswa, gufata abapfasoni ku nguvu n'ibindi byaha byakozwe mu kiringo kirenga umwaka c'uruhagarara rwa politike mu Burundi. Umushikirizamanza mukuru wa Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC Fatou Bensouda yatangaje uno munsi kuwa mbere ku iyo sentare ifise uburenganzira bwo gutohoza ayo mabi yakozwe. Bensouda avuga ko arico gituma batanguye inzira ya mbere yo kwihweza niba hashobora kuba itohoza ku biriko bibera mu Burundi. Nta nyishu leta y'u Burundi yatangaje buno nyene ku vyashikirijwe n'uwo mushikirizwa manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha Fatou Bensouda. Bensouda amenyesha ko iyo sentare izorondera kuganira na leta y'u Burundi kuri ivyo bibazo. U Burundi bwarateye igikumu ku masezerano y'i Roma yashizeho iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ivyo biha iyo sentare uburenganzira bwo gukurikirana ivyaha vyo mu ngwano, ivyaha bityoza agateka ka muntu n'ihonyabwoko mu Burundi. Ahandi naho General de Brigade Athanase Karakuza yahoze yingurije mukuru w'ingabo muri MINUSCA yishwe kuri uyu wa mbere mu gatondo ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bakaba bamwicanye n'umukenyezi wiwe. Mu ijoro ryakeye niho hari umupfasoni, naho nyaho nyene hari umupfasoni w'intwazagabo yishwe mu gihe mu rugo rwiwe rwategwa. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Igitero cyahitanye General de Brigade Athanase Kararuza cyabaye nk'igihe cy'isaha imwe z'agatondo, cyabereye ku ibarabara ryitiriwe Mutima Mweranda iruhande y'ishuri ryisumbuye rya Saint-Esprit muri quartier ya Gihosha, komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Abari hafi yahabereye ico gitero bemeza ko abantu bamutangiriye bari bambaye impuzu za gisirikare bafise n'ibikoho binini binini harimwo n'ibitera marokete. ahima dokari iwe yarasiwe haboneka ibisigarira byinshi by'amasasu nayo muduga yarimo wari watobagurise rwose bene kumwica batanguye kurasa umuduga igisasu ku ruhande rw'ububamfu umushoferi acagerageza guhungira mu bigo bya Lycée Saint-Esprit naho nyene bamukurikije amasasu mbere n'umuryango w'icyuma wo kurwinjiriro w'iryo shure watobagurise cyo kimwe n'akazuka hari bamwe mu babonye byabaye bari bahahamutse ku buryo batashobora kuvuga neza ngo bamari cyiyumvira Chivzo wawonesheja maso ya ahabereye igitero hari ibisasu bibiri biturika bita Slim bitari byaturitse abasirikare bahavuye babituritsa mu nyuma igisirikare cy'u Burundi cemeza ko abantu batatu ari bo baguye muri ico gitero Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare yabishikiririje mu itangazo yasomeye amenyesha makuru
hitavye imana abantu batatu umuhisi General de Brigade Athanase Kararuza n'umukenyezi wiwe hamwe n'uramucungereye ubuzima umusirikare abandi batatu nabo bakaba bakomeretse bikomeye harimo umwana wiwe uwo muhisi general hakaba umushoferi yaramutwaye umusirikare hamwe n'uwundi nyine yaramucungereye ubuzima bakaba bari mu bitaro
gushika ubu ako kagwi kateza umutego general Kararuza ntikaramenyekana nkuko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare Mugabo intumbero yako yo irazwa
abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge buri mu gisigare cy'u Burundi cavuye mu gikorwa cyo gushira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'2025 ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba muri yamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu inzira karengana busabye abasirikare bose gutekana kuguma bafatanye mu nda basenyera ku mugozi umwe mu gutuza ububisha nk'ubu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bubasaba kandi kwirinda abashaka kubacanishamwo kugira bashikire inyungu zabo mu kwisamburira ko no gusambura igisirikare ari nayo hingi y'igihugu cacu
twese abakomerekeye mu muduga warashwe hari n'abanyeshure biga kuri Saint-Esprit bakomeretse Padiri Guillaume Bonja umuyobozi w'iryo shuri
hari habana bari bicaye muri kajya kagerite hari haba abaronse des éclats de verre kuko ibiyo vya menese hari abandi baguye igihumura baragwa barakunguka ariko nibaza yuko atakini babaye abo bandi
Padiri Bonja asaba abategetsi b'igihugu kongereza icungerwa ry'umutekano kubw'ineza y'abantu bose
n'ukuri n'ibintu biteye ubwoba n'ibintu vyibara turakeneye yuko bacungera umutekano ejo abana kumbure bazohava batinya kuza no kuri iri shuri dusaba yuko ibi bintu by'ubwicanyi na cane cane abantu barembera abandi bakabica ibiko byohera ko mu gihugu toro nk'umutekano kwiye kwirango dushobora kwiga no kwigisha cyangwa gukora akazi ka leta nyene yego ejo bundi tugurura ishuri na nabivuze yuko dukeneye ko twigira ahantu atekanye ahantu hari umutekano kwiye ahantu tuticura ko twicwa canke tutumeregwa nabi haba mu nzira haba no kwishura inyenda
twese iki gitero hari kindi cyabereye muri quartier Gatunguru komine Mutimbuzi ku rubibe rw'igisagara cya Bujumbura n'intara ya Bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ico gitero cyabereye ku rugo rw'intwazangabo mu gipolisi cyahitanye umukenyezi w'uwo mupolisi na musaza we iyo ntwazangabo nayo yakomeretse ku kuguru Mukiringo kidashika amezi abiri ku mugwa mukuru Bujumbura hamaze kwicwa abasirikare batanu bo ku rwego rw'abaofisiye baguye mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho nayo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze General Kararuza agize umusirikare wa kabiri wo ku rwego rwa General yishwe General de Brigade Athanase Kararuza yarigeze kubicegera cy'utwara ingabo za ONU zigarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka 2013 n'ukw'icyenda umwaka w'2015 ubu yari umujyanama mukuru ajejwe ibibazo by'umutekano n'ukwivuna abansi mu biro by'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu be n'umutambukanyi wiwe basize imfubyi zine Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Eloge Urikaneza kuri iyo nkuru murantunga gato nkosoye gato kubijanye n'ubwicanyi bwagizwe mu Burundi kuva Perezida Petero Nkurunziza atangaje ko agiye kwiyamamaza ku yindi manda kuyobora igihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko abarundi barenga 600 nibo bamaze kwicwa amakuru y'iradijwe rya Amerika arabandanya. Umugabo umwe yaraye yishwe arashishijwe inkoho ku mutumba wa Mwenya muri komine n'intara ya Kirundo. Uwo mugabo w'imyaka 60 yarasiwe muhiriwe n'abantu baje bitwaje inkoho. Mu gipolisi bavuga ko bamaze guhagarika umuntu umwe mu bikekwa ku mvo z'amatohoza. Abajejwe intwaro nabo basaba abanyagihugu gufatana mu nda. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Agahinda n'umubabaro nivyo vyarangwa ku banyagihugu batari bake bari bagandagaje mu rugo rw'umuhisi Venas naye abagabo yaraye agandaguwe ku mutumba wa Mwenya muri komine Kirundo. Abagandaguye uwo muhisi baje bikika inyuma y'ubucuruzi bw'imbaho asanzwe akora bigira abaguzi. Veneranda Manirambona n'umukenyezi wiwe
arambarira ati mbega none mutama niyari tego niyari arambaza ati none uwo muntu ariko arambaza ubu nkaya masaha izayimwe ninde yari kwarumviriza makuru je ntawenzi timugaba tahoriho hose tinumuna kurondera nizo kumwirabire hanyuma gushikaho acaza wenyene acarambira ngoya ngo munsohorere ngo shaka amafaranga ngo yararane ngo je mu gitondo ngo tuzose dutora ngo tutse kumuhamba. Nawe rero muri uwo mwanya acarasohoka. Bugingo nyana ninjiye mu nzu ngiye muri saro hari ya muryango. Nawe ahagaze hajya nyene numvise inkoho ivuga. Amahaye sasa zitatu. Cyane mvari giguye hasi.
Uwo mukenyezi asizwe n'umuhumure Venasi avuga ko ubu musize mu bupfakazi yashoboye kumubona.
Naramumenye nyene n'umukuru wa gasupari. N'umukuru wa gasupari. Mu bijanye nuko avuga yuko ngo niwe yamwiciye umuntu. Nige gihenye n'umuhungu wo yapfa yavuze ngo umuntu bizohura n'uwundi ngo mpaka ngo kabakazikira ngo aheme nawe ngo yiyishuye ngo umwana wiwe ngo ajyame hundu ajya hanyuma acavuga ati abakwe banje n'abasoda jewe sinzobura numwe azomurasa nuko bafata n'uwo muntu akaza gusambira hamwe n'uwo sebukwe kuko sebukwe niwe yabivugiye.
Aba banyi b'umuhisi bavuga ko ivyuko yagirizwa uburozi bahora bavyumva ariko bo bakavuga ko atavyo bahora bamubona kiretse ko ico bamubonamwo ari umubano mwiza gusa hagati yiwe nabo.
Yari fite agatekanizi na ry'Imana keza cane ntawe yipfuriza inabi rakabisa ararenganirwe bamuhoye twiwe twiwe
mbona bari babanye neza n'abantu bo ngaha nyene aya nta kibi twari tumwipfuriza ko yuko twari tuzi yuko ari umuntu nyene bamwagiriza yuko ari umuntu w'umurozi muga ubwo burozi twebwe ntabwo twabona
ariko twumva ngo nango yamwiciye umuntu tukatabyo twari tuzi uwo muhungu uwo gasupara apfa ntabwo nawe yigera muramutsa naho yicaye nyakataho yari yica.
Abanyagihugu ku mutumba wa Mwenya bati ubwicanyi nk'ubwo ntibwaheruka kuvugwa kuri uwo mutumba
ngahino ngaha kuri uyu mutumba w'Imwenya. Ibi bintu byaheruka mu mwaka uheze kuko byarabaye Mwenya kwibarabara hariya hariho umusore umwe yacumise uwundi nkota acahita apfa n'ubukanda arapfunzwe ari mu mpimbo bapfuye icyo gihe icupa ry'ikiyeri mu kabari nicyo bapfuye muri icyo gihe naye aka kamara amaza rero kabonetse ubu kandi ubu ko kugira ngo bagandagurire umuntu ngaha muhira.
Umuhanuzi wa Mustanere wa komini Kirundo ajejwe iby'intwaro n'imibano Maniho Pascal avuga ko bakiranye umubabaro ubwo rupfu asaba abanyagihugu gufatana mu nda no kubumbatira umutekano.
Mugabo kugeza ubu ikibazo kiri mu mingo y'igipolisi bariko baragira amatohoza. Isiguro y'ibi bintu n'abantu babagizi ba nabi baguma batoba umutekano twarahagurutse kubagwanya kandi naho hariho agacamwo biriko biragenda neza abajeje intwaro abajejwe umutekano abene igihugu n'abajeje ubutungane turiko turakorana kugira ngo duhashe ubwo bwicanyi. Yifata twosaba abanyagihugu nuko boguma bafatanye munda hanyuma bakabungabunga amahoro n'umutekano.
Uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko mu byo bamaze kumenya ari uko ubwo bwicanyi bufatiye kukwagirizanya uburozi. Komiseri arongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko umuntu umwe yikekwa amaze gufatwa ku mvo z'amatohoza agira ko asaba abanyagihugu gutanga inkuru no gutabarana hakiri kare. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Murisanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika. Ishirahamwe Parseme rivunira akagohe abarundi ko bariko baronderera umuhoro uri mu kwaha. Iryo shirahamwe ribona ko zimwe mu nyishu z'ibibazo by'u Burundi ziri mu masezerano y'Arusha. Yamara mu kiganiro iryo shirahamwe ryahaye abamenyeshamakuru rimenyesha ko ribabazwa n'uko igice kinini cy'abarundi kitazi ibiri muri ayo masezerano y'Arusha. Ibindi kuri inkuru Fidelite ishatse.
Ingwana mbundi ko buracamwo ningaruka mbi byo kutitabgaho kwihinga itatu urundi bategezwa kubakirako izo nkingi mi parseme avuga ko je na politique intwa libereye ne bitarambere mujye na politique fosse ndikumana rongwe parseme abona ko masezerano y'Arusha atitaweho bikwiye cyane cyane ko urundi batari bake batazi birimwo
iyo vera niyo yatume dusubira no muri demokrasi y'amatora handi vyari byaranze ni kintu cinkingi kintu nkico n'amakungu n'abantu ha Clinton baza kuramuri ko murakora ari nkambije nibihugu byagiraje bitikone urundi ufite and document do stabile mugabo gacusanga umunyagihugu ntibabinyirize bamubwira ibivuyemo nibiki yumva mfata atarwa karugahaze nabaye ndiritwere benshi nibake bana usaga bana yasomye kubera tavonote politiki igezi haba
mu biganye kubera aba hagati mu gihugu bihuza barundi abarundi bamwe bamwe bo mihinga itandukanye y'igihugu bahora bashikiriza ko amasezerano y'Arusha akwiye gufutwa mugihe bigaragara ko barundi batari baki batazi iri amasezerano y'Arusha vuse ndi ku mana atangazwa n'ingene bose bakwafutwa
ingene amasezerano umva no kwanga bafutse kandi akigeza asigurirwa abanyagihugu yasigurira abanyagihugu ryari kugira uvuga ati turumva nico yazanye ni gito bari uwo munsi wumvise kampanye yo kuvuga yo kwigisha amasezerano y'Arusha mu Burundi genda mu biganiro byabiri mubaze aho byabiri mubaze ati ndewe kwavuze ngo bayafute article ya mbere ivuga iki mubaze article ya kabiri ivuga iki sha urabukwisha ngo nusura kuza kuvuga ikintu ngware ngo futa atana nari tukigire batagusigure utubunza kumbira ati aha ndabona makanenge yabanze bari kugira uko
mushiramwe yamagayira abarundi guhindura igendo parseme umwihwezo bagize babona ko igihugu cy'u Burundi kidashobora kuva mu ngwane kirimwo inkingi zitatu zikurikira zidashyizwe imbere izo nazo zijyana na politike intwa ribereye hamwe n'iterambere aho nabo parseme ivuga ko ingwane zihanze u Burundi n'inyishu zazo zisanga zi mu bitabo u Burundi bufise batanga akarorero kiri mu masezerano y'Arusha mu biganye bitekanijwe muri parseme bahamagarira bazobijamwo gushira imbere izo nkingi zitatu
n'ibyo biganiro bivugwa je tuvuga tuti izo nkingi zitatu zitavyutse nta gihugu dufise nta gihugu kwisi gishobora guhagarara izo nkingi zitatu zitaba zitahari je niyo niko numviza nk'abategetsi bahuye n'ugwaruka canke n'abandi babwirwa barubwira tuti yakame barundi tubakebura guhera hejuru bidavize nkingi zitatu tubakiri ko kiragenda harageze rero yuko abantu bikubita gashi tukakigaruka n'ubusura gusoma bijya bitabo turabifise y'abantu bari kubarigira abahinga ngo je muravyogera uwo bisoma akavyumisha abantu solution yose ngo kurondera umuhoro w'ofise kwa usomye accord d'Arusha ugacusoma strategie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption ugacusoma vision 2025 ubundi muntu yotora solution isumbe ivyo bintu
cyangwa parseme itera kama barundi kwijukira kumenya no gukwiragiza hose ibiri mu masezerano y'Arusha kugira ngo abanyagihugu babimenye ibujumbura Fidelite ishatse icyo giye Amerika.
Urakoze cyane Fidelite ishatse. Muri iki gihe u Burundi buhanzwe n'ibibazo by'umutekano muke hamwe n'ubwicanyi butagira izina, hari abarundi batanguye gufata iya mbere kugira ngo barabe ukuntu uruhagarara hamwe n'ubwicanyi byogabanuka maze bikanarangira. Muri iyo ntumbero harafashwe ingingo yo kuja mu mashuri yisumbuye hamwe n'amashuri y'imyuga kwigisha ugwaruka ibijanye na kahise k'igihugu, imico kama, ibijanye na politike hamwe n'ubutunzi kugira ngo ugwaruka rumenye ingene go byifatamwo. Aho ni mu ntumbero yo kugira bagerageze gutahura ibiriko biraba mu Burundi bongere bagerageze gutegura kazoza kabo neza. Izo nyigisho zose zitangwa hisunze isinema yerekana kahise hamwe n'imico y'abarundi yateguwe na Leonce Ngabo ivyo nivyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije na Leonce Ngabo bavuganye mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi mushinga nahe Leonce Ngabo atangura avuga aho iki cyumviro cyatanguye kugira ngo yigishe ugaruka
Icyo cyumviro no uko cyatanguye mu mwaka uheze tumaze kubona ibintu byariko biraba mu Burundi mwenga abantu nibumvikana hanyuma muraziko twace muri byinshi haraba n'impfu nyinshi abantu bicana bamuraziranye ibintu by'amoko abandi by'imitumba ntumbaze ni byinshi cyane ama tuko turagenda mu rwaruka dusanga byinshi bisuka mu bintu canke bakurikirana ibintu bya politike batazi iyo biva niyo bija niyo twatangiye gicuba kavuga ati buje umuntu atazi akahise nashaka kumva akubu cyangwa abenye nazo vyifatamwo muri kazoza nuko icyumwe cyaje rero kugira ngo ko tatumaze gutunganya iyo sinema yerekana ubuzima bw'i Burundi kuva igihumbi kimwe amajana 850 gushika aho twikukiye mu gihumbi kimwe amajana 962 babanze bavyumve kugira ngo bashobore kuronka umuco kuri ko biraba ubu ama batore n'inyigisho n'inyishu kuri kazoza kabo
Leonce Ngabo igihe cyose yabaye umugambi mwiza nk'uyo cyane cyane mu bihe by'ingwano mu bihe by'uruhagara mu Burundi intambamye ntizibanke hari intambamye mwigeze mubona muri cyo muri uyu mugambi wanyu
gushika ubu novuga ko atantambamye nimwe ahubwo aho duciye hose baranezerwa kandi bagakoma amashyi uwo mugambi kuko harimo inyigisho usanga urwaruka rutari buzi na gatoyi mbere twarasanze n'abadufashije kuko n'umugambi urazi umugambi nk'uyu urakenera n'uburyo twararonse abafasha udufashamwo hama uko twatanguye dusanga ibice byose ari by'amaba politiciens mu migambo inyuranye cyangwa abakuru banyuranye bose barabishimye mbere ubu ni benshi bakora dusaba yuko tubandanye tukazoshikira n'urwaruka rutize bitari mu mashuri
baraheze igihe kitari gito mutanguye umugambi murashaka kutubwira nk'ibintu bimeze nka impact ibintu byo bavyagize ingaruka nziza kuri umugambi mwiza mwatanguye hari ibintu bigaragara mushaka kutubwira
ica mbere na mbere nuko aho twaciye hose urazi twabanje kugira turne ya mbere umwaka uheze mu kwezi kwa Munyonyo na Kigarama ibyo impact ya mbere nuko hanonye duje kwerekana amafilm iyo film inge nurwaruka rwatanga ibyumviro rwatangara kubona ko ruhejeje kumenyeshwa ibintu rutari ruzi ubwo nyene rugatangura ukavuga ati turabonye rero ibintu iyo byavuye mugabo tubigwanya gute kuya ngo natwe turonke uruhara novuga mu nzego canke mu gutera ibyumviro ya politike cyane cyane ikindi bahagara ko cyane nukuvuga ati muri kazoza kabo bizeye kuzoronga amahoro batekanigwe hamwe bashobora kumara imyaka 30 batekaniye n'abana babo atawuza aricura ati ngaba bazodusamburira cyangwa tuko turakurikiranwa nanaka icya kabiri nuko iyo impact novuga nuko duhavuye baradusabye ko tubasigira iyo filme kugira ngo bazosigare barayiga hamwe n'umwigisha wa histoire yabo kuri ngo banonose binjiye mu byumvire bikuru bikuru basigare barabivugana kuri ngo barare umuco w'ikuramo
izo nyigisho mutanga mukoresheje iyo filme n'inyigisho zifise akarorero abantu bashaka kubabira ko tubwire uruhara turetse nyigisho gusa na filme igira kugaruka
ego urazi mu mashuri menshi twasanze batakira aba mafilme kwera kumure ubukene cyane cyane by'ibyuma by'ukwerekana filme ariko murazi yuko kuva kera narindi hari ikintu bavuga mu gifaransa bati une image vaut mille mots n'ukuvuga iyo umuntu abona igishusho kimwe kirasigura ibintu kurusha novuga discours kurusha amajambo igihumbi ama rero ico twabonye gose twashika hose banyotewe ubwa mbere bari banyotse ngo kubona umushinga ndaye ngabo rero bose ko bose baca basaba ko turimba sagamba Burundi hama barabi sinema nawe ugasanga bayikurikiranye gose mbere nari nzi ko atavyo bamenyere mugabo ugasanga hageze mu gihe cyo kuvugana ibyumvire cyangwa cyo kubaza ibibazo hari n'igihe bambaza ibibazo nta nitegure na gato kuko wabona ko ibisho byose bayikurikiranye bakavyumva
turiko turavuga kandi ku masinema tumumisi iri imbere ndazi ko murategura isabukuru y'amasinema tuzobatera kamo kandi mugire icyo mutubwiye ariko ubureka duhe ijambo abantu banyuri radio ijwi ry'Amerika bafise igishika cyane gose cyo gushikiriza ibyumviro reka n'ibibazo mushyira nta Leonce reka tuje kuri Eric muri we neza
miriwe
murafise icyumviro murafise ikibazo munyarutse
yego nacyaga kuramutse mutumire
yego
kana bashimira kuraka kanya mu mayi kugira mvuge icyumviro cyane
urakoze gushima
cyambere nagira nkeze umutumire kuri iyo ngingo iba yarashyitswe ko garateri cya filime nayifite n'ikibazo nshaka kumubaza none iyo filime yiwe azoyerekana Uburundi bwose cyanye hari amaprovensi amwamwe cya kabiri nagira nsabe ko yobo boraba ukuntu bogwiza inyigisho mu mashuri dufate nk'igitabo cyogenerwa mu ishuri ku buryo botwigisha kahise tuvuga ati uyu mwanya tuhari iki gitabo kiniki kugira tuyige ndibuka muri primere hari igitabo nimba cy'igifaransa wasanga hari nk'ifoto ya Rwagasore Mandela narakunda rwose kuwasoma kuko wasanga ari ibintu binyeteresa rwose nkumva ndashaka no kubisoma rwose iyo nashaka nsabe umutumire nimba bizokunda nimba bishoboka atubwindire muri minisiteri adusabire batugirire igitabo kimwe kitwigisha mu bya kahi ibyo dushobora kugira rwanya ibi byama bidushyira buri munsi bitwigishe mama gomba yandike nka filime n'iyo filime mu gitabo kuburyo bazoyitwigisha kuko si hose bafite amatibi bwo kwama barayiraba
egome icyo ni cyimviro cyiza Eric ndasaba mushyanahe Leonce Ngabo akigaruke ko ikayishure n'icya kibazo muwaje niba iyo filime zo kwerekanwa ama province yose ariko reka tuje no kuri Don Divin mwiriwe neza murafite ikibazo murafite cyimviro
egome mbanje ko baramutsa ndamukeze umutumire
mwiriwe neza arakumva
bwa mbere ngira mbanze fatanye n'imiryango ya buzabayo
yego
n'ababandanya babura babo nk'abihanganisha igihangano hanyuma ndagira mbazi nagira nshimire umutumire ku kikuri kuri icyo cyumviro bagize icyaje hageze cyaje mu bihe turi bigoye turimwo nagira ndamubaze mbega ko muri ko muraca mu mashuri mufasha ugwaruka mu gwigisha mbega ko abo mu Barundi bahungiye hanze turumva bahungiye ariko kandi harimo n'urwaruka ruri mu mashuri nyine canke rutega urwaruka rwahunze guhogo murashobora kurushyikira nagwaruka mukagwigisha kuko nibajya ko ibi ni ibintu bizohera hanyuma bakagaruka mu gihugu cabibaruka babo nabo nyine bakaba ari na Burundi bw'ejo hanyuma ni mbega mwigisha mucho mu mashuri honyene ko hari n'urwaruka tuzi rwahejeje amashuri mugabo nabwo nyine ari Burundi bw'ejo gogo mu rufasha gute ikibazo cya gatatu nacyo ndamubaza nti mbega mu gihe Uburundi burimwo ubwicanyi nk'uko turiko turabibona dufatiye akarorero ka hafi y'uyu munsi y'iyi minsi turimwo nyine mubona ubwicanyi bwabaye ndanze mbega aba batama bobo bari muri polisi bobo mubafasha nabo nta nyigisho bakeneye naho atari Burundi bw'ejo mugari ari Burundi bw'uyu munsi bobo nta nyigisho bakeneye nabo nyine mukagerageza kubigisha kuko nibaza ko nabo nyine bantu babuze barabuze ikintu niko ndabyibaza ndabye ubwicanyi buriho ndabye politiki ndyo nimeze bobo mubafasha
urakoze Don Divin ibibazo bihambaye
arakoze cyane Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro yateramije tubutse ko kuri uyu munsi wa mbere umwaka urarangiye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza atangaje ko azo kwiyamamariza iyindi manda yo kuyobora igihugu cy'u Burundi aho hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2015 kuva asohoye iryo tangazo batavuga rumwe nawe muri politike ndetse n'amashyirahamwe atayegamiye leta yaciye ahaguruka atangura imyerekano ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka uheze nyene kugeza ubu ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko abarundi bagera kuri 430 bamaze kwicwa iryo shyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza kandi ko abarundi bagera ku 250,000 bahunze igihugu cyabo amashirahamwe atavuga rumwe na leta mu Burundi yo bavuga ko abarundi barenga 600 nibo bishwe. Aha ni naho doreje ibiganiro byo kuri Nosaha mwakoze cyane kudutega amatwi ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro mu bunga bw'ibyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka murakoze.